radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Angola byatangaje kuri wa kabiri ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byumvikanye kwihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo guhera ku itariki ya kanezu kwezi gutaha kwa munani. Umuyobozi w'umutwe wa Hamas Ismail Haniye yishwe mu gitondo cyo kuri wa gatatu arasiwe mu rugo iwe i Teherani mu rwa mukuru wa Irani. Muri leta zunze ubumwe za Amerika, abademokrate bararega kandida w'ishyaka ry'abarepublikani Donald Trump kwa zasenya inzego za demokarasi naramuka yongeye gutorerwa kuyobora igihugu.
I only want to be a dictator for one day.
Ndashaka kuba umunyagitugu umunsi umwe gusa, kandi koko nzabikora umunsi umwe gusa.
Mbese koko perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika afite ububasha bwo kuzimanganya demokrasi? Ikaje mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuyobozi w'umutwe wa Hamas Ismail Haniye yishwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu arasiwe mu rugo iwe i Teherani mu rwa mukuru wa Irani, nkuko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters. Ismail Haniye usanzwe uba mu gihugu cya Qatar yishwe nyuma y'amasaha make avuye mu birori byo kurahiza perezida mushya wa Irani. Mu itangazo umutwe wa Hamas washyize ahagaragara wavuze ko kwica Ismail Haniye bihaye indi ntera intambara ibera mu ntara ya Gaza, kandi ko bizagira ingaruka zikomeye. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ali Khamenei yavuze ko Isirayeli yatanze inzira yo kunyurwamo ngo ihanwe bikomeye, kandi ko Iran ifite inshingano zo guhorera umuyobozi wa Hamas wiciwe ku butaka bwayo. Kugeza ubu Isirayeli nta kintu iratangaza. Byari biteganjwe ko kuri isaha ya saa saba Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu akorana inama n'abashinzwe umutekano. Kuyandi makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Geoffrey Mutagoma.
Iperereza ryakozwe n'ubutegetsi bw'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryasanze abana 973 basangwa ubutaka ba Amerika baraguye mu mashuri ya leta y'abanyeshuri bararamo bahohotewe mu gihe cy'imyaka 150. Abayobozi bakora mu ishami ry'ubutegetsi bw'igihugu bashyize ahabona ibyavuye muri ubwo bushakashatsi ejo kuwa kabiri, basabye leta gusaba imbabazi mu izina ry'ayo mashuri. Abo bayobozi bavuga ko impfu z'abo bana zagiye zituruka ku burwayi, impanuka n'ihohoterwa. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Amerika Deb Haaland yavuze ko aya mashuri yatandukanyaga abana babarirwa mu bihumbi n'imiryango yabo, akabima n'uburenganzira bwabo bwo kwitwa basanga butaka ba Amerika. Abayobozi bavuga ko ayo mashuri yamburaga abana babasangwa butaka amazina yabo, akabaha y'icyongereza, akabakoresha imyitozo ya gisirikare, kandi akabahatira gukora akazi k'ingufu karimo guhinga, kubumba amatafari no gukora mu mihanda ya gari ya moshi. Abahoze muri amwe muri ayo mashuri yari akiriho kugeza mu myaka za 60 barimo bo muri leta za Oklahoma, South Dakota, Michigan, Arizona, Alaska n'ahandi, batanze ubuhamya bw'ibyababayeho. Bavuga ku bikorwa by'ubugome kandi bitesheje agaciro bakorerwaga.
Washington, ijwi rya Amerika.
Perezida mushya wa Iran Masoud Pezeshkian yarayarahiriye imirimo mishya nk'umukuru w'igihugu, asimbuye Ibrahim Raisi waguye mu mpanuka y'indege mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Perezida Masoud akimara kurahira mu ngoro y'inteko ishinga amategeko i Tehran mu murwa mukuru, yahise afata ijambo asezeranya abaturage kuzakuraho ibihano by'ubukungu Iran yafatiwe n'ibihugu by'Uburayi na Amerika kubera gahunda zabo za nuclear zitavugwaho rumwe. Yavuze ko afite gahunda yo kuzahora ubufatanye mu by'ubukungu n'ibindi bihugu ku isi afata nk'uburenganzira ntarengwa bw'igihugu cye. Yavuze ko atazatezuka ku gukuraho ibihano byatsikamiye Iran. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ku cyumweru yemeje Pezeshkian, umugabo wabaye umudepite igihe kirekire. Yatsinze amatora mu kwezi kwa karindwi nyuma y'uko Ibrahim Raisi wari umukuru w'igihugu aguye mu mpanuka y'indege ya kajugujugu mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Tujye ku mugabane wa Afrika ho umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroc yategetse rekorwa ry'abanyamakuru Tawfik Bouachran, Omar Raidi na Suleiman Raisuni ni muri gahunda yo gutanga imbabazi ku mfungwa 1776 zari zarakatiwe nk'uko byemezwa n'ubutegetsi. Ibi byabaye mu gihe umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroc yizihizaga imyaka 25 amaze ku ngoma. Itegeko nshinga rya Maroc riha umwami uburenganzira bwo kubabarira cyangwa kuvanaho ibihano. Ibi bikunda gukorwa mu gihe cy'iminsi mikuru mu rwego rw'igihugu. Abanyamakuru batatu bazwiho kunenga gahunda z'ubutegetsi bari barahamijwe ibyaha birimo ihohotera rishingiye ku gitsina ariko barabihakana. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bari bavuze ko izi manza ari za politiki. Tawfik Bouachran wari umwanditsi mukuru yakatiwe imyaka 12 y'igifungo, naho Omar Raidi na Suleiman Raisuni umwe yakatiwe imyaka 6 undi 5 uko bakurikirana. Umwami yababariye abandi 16 bari barahamijwe ibyaha by'ubuhezanguni n'iterabwoba nyuma yo gusuzuma uko bahagaze nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubutabera. Umutwe w'intagondwa ukorana na Al-Qaeda watangaje ko wishe abacanshuro 50 b'abasirikare ba Mali mu gitero wagabye mu ntara ya Kidal mu majyaruguru ya Mali hafi y'umupaka wa Algeria. Ejene Mukamusi arakomeza.
Icyo gitero cyabaye ku munsi umwe inyeshyamba z'abatuareg zizwi ku izina rya CSP PSD zivugiyeho ko zahitanye kandi zigakomeretsa abasirikare benshi ba Mali n'abacanshuro ba Wagner mu minsi y'imirwano mu mujyi wo ku mupaka wa Tenzawaten. Umubare w'abapfuye ugaragaza ikibazo gikomeye bisa n'ibiganisha ku gutsindwa cyane k'umutwe w'abacanshuro b'abarusiya Wagner kuva winjiye mu ntambara imaze imyaka 2 ufasha abasirikare bahiritse ubutegetsi muri Mali kurwanya imitwe ya kisilamu igaba ibitero by'inyeshyamba mu karere ka Saheli kuva mu 2012. Icyakora Wagner kuri uyu wa mbere mu buryo budasanzwe mu itangazo wavuze ko abarwanyi bawo barwanye ku ruhande rw'abasirikare ba Mali hafi ya Tenzawaten kandi wahatakarije abasirikare benshi harimo n'uwari umuyobozi wabo Sergei Shevchenko. Abanyarubuga benshi b'Abarusiya bandika ibijyanye n'igisirikare batangaje ko hapfuye abasirikare byibura 20 mu mutwe wa Wagner. Ingabo za Mali n'iza Wagner zagabweho igitero mu buryo butunguranye nyuma yo kuva mu mujyi wa Tenzawaten bari bagerageje kwigarurira bawambura abitandukanyije bayobowe n'abatuareg. Abategetsi muri Mali bashinje abatuareg n'imitwe y'abajihadiste gufatanya. Mali, igihugu ingabo zafashe mu butegetsi muri kudeta mu 2020 no muri 2021, yavuze ko ingabo z'Uburusiya zihari atari abacanshuro ba Wagner, ahubwo ko zifasha guha imyitozo ingabo z'igihugu n'ibikoresho byaturutse mu Burusiya.
Urakoze Geoffrey Mutagoma, mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio3.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresse yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagira mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Angola byatangaje kuri wa kabiri ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byumvikanye kwihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo guhera ku itariki ya 4 z'ukwezi gutaha kwa 8. Ayo masezerano yashyizwe ahagaragara nyuma y'inama hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi, Therese Kayikwamba Wagner wa Kongo na Olivier Patrick Nduhungirehe w'u Rwanda n'umuhuza perezida wa Angola João Lourenço. Iyi nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha. Urubyiruko rugera kuri 700 ruturuka mu bihugu byose ku mugabane wa Afrika bari kurangiza ibyumweru 7 bamaze bari muri Amerika muri gahunda yashyizweho na Barack Obama wahoze ari perezida wa Amerika. Iyi gahunda yitwa Mandela Fellowship Summit igamije gutegura urubyiruko kuba abayobozi b'ejo. Inkuru irambuye Tim Harris Shimwe.
Inama yarwo irabera muri hoteli ya Rutura Omnishe na Ham Hotel iri hano muri Washington DC. Bose bafite ibyo basanzwe bakora mu bihugu byabo ari byo shingiro ryo gutoranywa mu bitabiriye inama ngaruka mwaka imaze imyaka 10 itangijwe na Barack Obama wahoze ari perezida wa Amerika. Umuhoza Honorine ukomoka mu Rwanda arasobanura neza ko korora inkwavu bikamugeza muri Amerika mu nama yo kurora urwego ari ukubera ingaruka z'ibikorwa byiza amaze kugeraho no kugeza ku bandi.
Tugira ubworozi bw'inkwavu tugafasha urubyiruko rudafite akazi tukabaha inkwavu hanyuma tukamara kubaha inkwavu tukazagabana inyungu nyuma yaho. Rero kuza hano nize yuko nk'umu entrepreneur nize kwi to sell and to market myself nkamenya no kubibwira abandi kugira ngo banyumve ndetse no kugira ngo nyine ngeraho ngera mbone ubushobozi mbone abafatanyabikorwa n'ibindi bitandukanye.
Undi waturutse mu Rwanda witabiriye inama ni Niyonkuru Audace. Uyu ahagarariye ikigo Digital Umuganda gikora ibijyanye n'ubucuruzi bw'ubwenge bukorano. Yemeza ko ibikorwa bye ari byo byamugejeje muri Amerika.
Amukuza hano byaciye mu bikorwa by'ubucuruzi cyangwa bya company zisanzwe dukora Digital Umuganda. Dukora ku bwenge bukorano ari byo artificial intelligence. Cyane cyane ku ndimi za Afurika aho ubwenge bukorano bumaze iminsi cyangwa bumaze igihe bukoreshwa ku isi hose ariko ugasanga kubukoresha mu ndimi za Afurika biracyari hasi. Rero nibwo turi kubaka ibikorwa remezo mu ndimi nyinshi twahereye ku Kinyarwanda ariko turi kubaka n'izindi kugira ngo ubwenge bukorano bubashe gukoreshwa mu Rwanda n'ahandi muri Afurika. Ubwenge bukorano cyangwa artificial intelligence bufite ikintu cyinshi ibintu byinshi byakorwa haba mu rwego rw'ubuzima mu gufasha abantu kubona amakuru y'ubuzima haba mu rwego rw'ubuvuzi haba mu rwego rwa rw'ubukerarugendo aho abantu bashobora gukoresha isemuranyandiko cyangwa machine translation bagakora mu rurimi rumwe rw'amahanga bamukerarugendo bavuga babishyira mu Kinyarwanda cyangwa bakavuga mu Kinyarwanda bakabona amakuru.
Ku ruhande rw'i Burundi ruremesha RD ufite ikigo gifasha guteza ubumenyi imbere gufasha urubyiruko mu bikorwa bitandukanye ndetse no kwita ku bidukikije arasobanura ibyishimo atewe n'uko uyu mwaka yatoranijwe mu bitabira iyi nama.
Kuba rero uyu munsi ndi muri abo bagiriwe baronse amahirwe gushobora kwitabira ihigurwa gushyigikirwa kuronswa ubumenyi bujyanye n'imyifato nziza n'ingene bushobora guterera mu kibano basanzwe baherereye n'iteka cyane rikomeye kuko abari higanwa ridasanzwe muri Afurika yose benshi barahiganwa barondera kuronka aya mahirwe kuko rero ni mu mahirwe no mu bantu baronse amahirwe n'iteka rinini cyane kuko no mu Burundi ndetse twashoboye kuza turi batanu kuba ndi muri abo batanu nabyo nyine ni ibintu byo kwishimira.
Iyi nama yitiriwe Mandela ibera muri Amerika buri mwaka imaze kwitabirwa n'urubyiruko rwo muri Afurika 500,000 kuva itangijwe muri 2014. Abanyarwanda bitabiriye inama uyu mwaka ni 14 naho Abarundi ni 5. Nk'uko uwahoze ari perezida wa Amerika Barack Obama yabyifuje atangiza iyi gahunda ifite intego yo guhuza abakiri bato bafite impano zitandukanye kugira ngo bahure baganire kandi banubake umubano hagati yabo na guverinoma ya Amerika n'imiryango y'abikorera. Iyi nama kandi ije ikurikiwe n'ibyumweru bitandatu by'amasomo uru rubyiruko rwagiye ruhabwa mu makaminuza ari muri leta zitandukanye zo muri Amerika. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika, Washington.
Mugenzi wacu Oriane Tangishaka avuganye n'umukobwa murundi kazi Esperance Amani nawe uri mu bitabiriye inyigisho z'uyu mwaka baganira ku byo yungukiyemo.
Najisimpia umugambi wa Simani Lorigo ishyirahamwe natanguje ijejwe gukaburira cyane ugaruka mu Burundi rufise ikibazo cy'ihamuka y'amashuri cyane mu kibano.
None iki kibazo cyifashe gute mu Burundi muri kino gihe ni igiki cyagutumye utangura iki gikorwa?
Icyatumye ntangura kino gikorwa ni igihe nari muri Kenya naragize ikibazo nari mu bihe bitanyorohera hanyuma nabwira umurundi mugenzi wanjye ati numva nshaka unyambire hama kuri we yabona umenga ni igitangaza nanje iwacu mu muryango wanjye biroroha yuko nshaka kubwira papa wanjye kunshaka yambi kunshaka ko tuvugana cyangwa abo tuvugana cyangwa mama wanjye. Rero ngarutse mu Burundi sanabonaze ko ari ikibazo gihari aho usanga urwaruka rutavugana n'ababyeyi cyangwa nkabyo ngo bavugane n'abana babo ugasanga ari ibintu byinshi urwaruka ko ruracamo bigatuma batavuga kubona ko ico kirere kitari ciza kiba gihari basanga ngo akaba utanguye gufata ibiyayo babwenge canke batanguye gukora ibintu bitandukanye kubera ko babuze ubavugana babuze ubumviriza ndetse ntango iryo shyira hamwe kugira ashobore gufasha ubundi rwaruka nk'ubwaka bakeneye abapsikologe ugaruka barimo gusa mu bintu bitandukanye bivanye na kahise ku Burundi canke babayeho mu kibano ngibone bacamwo buri munsi kugira bashobore kuvuga hanyuma bakire ibikomeye baba bafise ariko cyane cyane ko no gufasha ugaruka rw'abigeme bari mu mashuri bahuye n'ibibazo bitandukanye nko gutwara inda batifu shobore gutwara inda iwabo kugira bashobore kwiyungunganya bakoresha impano zabo hama biteze imbere.
Turumva yuko iyi programme yawe umugambi wawe ukorana n'abanyeshuri ku mashuri atandukanye mbega iri kurabaganiriza ugwaruka bakira gute ubu bufasha
bavyakire neza na cane cane nko mu mugambi nari narakoranye hamwe n'urundi gwaruka ruruki mu mugambi j'ubuntu batangaje kubona hari abantu bashobora kuvuga ibyababaye ko muri kahise kugira bivyukiranye naratangaye umukobwa araho umwigeme araho yitwa Fausta ariko arasangiza abandi ntayo gute byose agatwaye nda mu ishuri hama ikibona kikamwanka mugabo gute yijukiranije ubunya akaba ari umwigisha yigisha abandi cyangwa abigeme benshi batanguye kurira hama munyuma ndababajije batangura gusangiza nabo ibibazo bashi no sinzi bariko baracamo rero biratuma umuntu akira ibikomere bigatuma kandi abona neza yuko ntibikwiye kugumana vya bikomere vyawe ntibikwiye kugumana akahise kawe ariko bikunda ko ushobora kwizukiranya ukarengera ingorane waciyemo hanyuma ugatera intambwe ugakora ibintu bituma wiyungunganya mu buzima unafasha n'abandi bari inyuma yawe.
Turumva yuko umugambi wawe ugejeje kure umaze gutangura kuwukorera ko none ni ikihe kintu witeze gishobora kuva mu manama witabiriye ngaha muri Amerika ushobora gufashisha abandi mu gihugu cyawe cy'amavuko?
Icya mbere ni ubumenyi nakuye ngaha anya narize cyane cyane nk'umurongozi akiri muto gute nokorana n'ubundi burongozi turi kumwe kugira duteze imbere igihugu duteze imbere Afurika ariko kandi navuga kuba ashobora kuvugana n'umuntu ava mu gihugu nko muri Kenya murashobora kuba muri Ghana Sierra Leone umuntu mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika ibyo bariko barakora na gute twakorera hamwe kugira dutorere ibibazo Afurika ikwira cyane kuko nasanze ibihugu byose byo muri Afurika dufite ibibazo bimwe rero ni gute abandi bariko barabitorera inyishu muri ibyo bihugu babamo na ni gute izo nyishu nanjye nozikorera ko nkako zishobora kura nije diko tuko turacamwe mu Burundi na cyane mu gwaka bwo mu Burundi.
Ukomeje kumva radio y'Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi hagiye kuba ibarura rusange rusansuma ry'abanyagihugu izatangira ku itariki ya 16 z'ukwezi gutaha kwa munani. Inkuru Ijwi rya Amerika yabateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Bitegekanijwe ko iyo rusasuma izoharura abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi amazu yabo ibitungwa boroye imirima bafise agataka karimo imirima n'akarimo ibiti n'abana bo mwibarabara bazoharurwa. Nikora Ndayishimiye ati Burundi bwari bwaracerewe kugira rusasuma kuko baheruka gutunganya ico gikorwa mu mwaka w'2008 kandi bisabwa ko buri myaka 10 hatunganywa rusasuma nk'iyo. Mu nama yo gukangurira abajejwe intwaro umutekano n'amadini yabereye umugwa mukuru wa politiki Gitega kwa 18 z'ukwezi kw'indwi igihe yugurura ibikorwa byo guhimiriza abarundi bazokwitaba ico gikorwa umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yatanze ubu butumwa
kuko narasubwa ngo mutaka bya muyambo na kazoza y'igihugu cyifashe mu 2040 itembere mu 2060 tutazi uko tungana tuzi ko agataka kacu kataguka tuzaba tuvuga ngo na kazoza tutabanje kugira umushinge w'iyo mbona kazoza ako ne twamanza kumenya nuko tungana tukabana na gataka dufisi kukangana yatumye nuko tuitwara kugira bise kuri yamo na kazoza
politike nziza rero ikinigwa mu gihugu haba hazwi ibiharuro mfatirwa ko bitomoye kugira ngo hatunganywe imigambi y'iterambere hazwi igitigiri cabo byerekeye umushikiranganje wa mbere yagabishije abanyapolitike ko kizira kuvanga politike n'ico gikogwa rusasuma kandi izo wa mugihe hazoba himirije iyandikwa ry'abazokwita amatora aho naho bamwe barashobora kubyitiranya ndashimiye nikora aje rw'ubuyobozi bukuru ubutororokanya ibiharuro mfatirwa ko yaratandukanije ibyo bikogwa bibiri
kuko twebwe meme uko bikogwa twebwe duca inzu ku nzu mugabo umuta kuyandikisha mu matora mubasanga ahantu bashize centre c'est différent kandi ubwiye kugira wiyandikishe ukwirije imyaka y'ukuzotora ama baguhe kajya kanuze kugira uzoje gutora yuta naguye muhira ngugende nta numwe akubone nta numwe azatu kufura ndaso yewe muri rosansi banabivuze tuzoca inzu ku
uwo muyobozi mukuru ari nawe ari ku isonga ry'ugo rusasuma muri iyo nama nyene yabereye igitega yasabye abanyapolitike gushigikira ico gikogwa kuko ibizovamwo bizobafasha kumenya aho bashira ingufu mu kurondera amajwi kugira abanyagihugu nibajuragirike hasabwa ko atakindi gikogwa corangurwa canke icarico cose cotunganywa iminsi itanu iri imbere ya rusasuma n'abajejwe amadini nabo nyene ico gikogwa kizobafasha kumenya abayoboke babo n'uturere bafisemwo benshi kugira ngo bamenye ibitigiri byabo batunganiriza imigambi y'iterambere umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba mbere yaciye abasaba ati
turazi ko ari inyigisho zemeza ko atawuharura ubwoko bw'Imana ariko twibukanye ko Bibiliya ivuga ko na Yesu umwana w'Imana yasansumishijwe mu gihe ciwe nimusigurire abo bafise inyigisho nk'izo mufashanye n'abajejwe intwaro mu guhimiriza abo bose batabyumva
Gervais Ndirakobuca yaragabishije abazohisha ibyo batunze ku mvo zitandukanye nk'uko biri mu mico y'abarundi abo nabo haba harimwo abubatse amazu mu mafaranga habanyuruje batinya ko bakurikiranwa umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko iyo rusasuma irondera kumenya ubutunzi bw'igihugu kandi ko ubutunzi byinshi batazoca babimwaka kuko yoba yabirose bidaciye mu mategeko ku bagenzi b'u Burundi bemeye gufasha ariko bataratanga amahera bemeye umushikiranganje wa mbere yarabagabishije ko bategerezwa kuba batanze uburyo bemeye rusansuma harutaratangura canke bagafutwa ku rutonde rw'abamamazwa aho ariko baraterera muri ico gikogwa ubwo rusansuma kandi ruzokwishura bimwe mu bibazo byibazwa ahanishije hamwe parseme gishinze guhindura ingendo kugira ngo u Burundi n'abarundi batere imbere Faustin Ndikumana akagiriza leta kwimaze imyaka irenga 15 itunganya imigambi itazi igitigiri cabi itunganiriza
nashobora kugwanya ubukene igihugu Burundi kidafite serivisi za planification ziboneka utavuga ati je nzobangezwa aha muri iyi mu myaka nzobangeza planification na kuyasubira haba muri ministeri de finance planification barayine none ibiwe wumva nk'umushyaka atubwira ngo regidezo ngo amazi ngo ntibagunye ngo bapanisha ngo ngene gitagara kizoguma gikura ubu rero uruzwiye rero n'ejo bigenda gute amatara n'amazi no ntibikunda
abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa Gitega twaganiriye baramaze kumva no guhimirizwa kuri urwo rusansuma bemeza ko biteguye kwakira no kwishura ibibazo by'abazoba bariko barasansuma basaba ko bizova muri ico gikogwa byo bintango byo gufata mu minwe ikibazo cigwirirana ry'abantu uyu mukenyezi nawe wo muri quartier ya Yoba aho nyene ku mugwa mukuru wa Gitega ati rusansuma ibintango yo gufata ingingo zorohereza abanyagihugu ubwo rusansuma rwategerezwa kuba mu mwaka w'2022 ariko rurasiba kubera ikibazo cy'uburyo bwo kurutunganya abazorukora bategerezwa kuba ari abashomeri aho batari hakoreshwe abanyeshuri bakwije ibisabwa n'amategeko kirazira ko bavukana baronse ico kiraka hari abandi batararonka izokugwa kandi ku buhinga bwa none aho hazokoreshwa amamashini nyabwonko hazosansumwa abantu n'ibintu byose bizoba bihari gushika mu gicugu cuwa 15 z'ukwezi kwa munani umwana azovuka mu gitondo cuwa 16 ukwezi kwa munani azofatwa kwa zoba atarabaho
murakoze Thierry Vendayishimiye nabe babwiraga mu ngingo nkuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abademokrate bararega kandida w'ishyaka ry'abarepublikani Donald Trump ko azasenya inzego za demokrasi naramuka yongeye gutorerwa kuyobora igihugu mbese koko president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite ububasha bwo kuzimanganya demokrasi ibisobanuro Toma Kamirindi
kimwe mu bituma abademokrate barega Trump ni igihe yanze kwemera ibyavuye mu matora yo mu 2020 no gushishikariza abayoboke be gutera inteko ishinga amategeko ku itariki ya 6/6/2021 kugira ngo bayibuze kwemeza ko Joe Biden ariwe watsinze. Demokrasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite inkingi eshatu zashyizweho n'itegeko risumba yandi yose ni ukuvuga itegeko nshinga. Izi nkingi ni urwego nshinga amategeko rugizwe n'umutwe w'abadepite na sena, urwego nyubahiriza tegeko rukuriwe na perezida wa repubulika, n'urwego rw'ubutabera rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga. Zishinzwe kuzuzanya no kugenzurana kugira ngo hatagira ururenga ku bubasha bwarwo cyangwa kwivanga mu bubasha bw'izindi. Ubu butandukane n'ubu bwuzuzanya nyamara nibyo mutima wa demokrasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Trump aherutse gutangaza ko natorwa zose azazirenga ajye hejuru yazo.
I only want to be a dictator for one day.
Ndashaka kuba umunyagitugu umunsi umwe gusa kandi koko nzabikora umunsi umwe gusa.
Ibi Donald Trump yabivuze muri mitingi imwe. Yego avuga ko azaba umunyagitugu umunsi umwe wa mbere yabasubiye ku butegetsi. Ariko se byagenda gute umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arenze ku bubasha bwe? Abantu b'inzobere batandukanye basanga inkingi za Repubulika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeye bihagije. Barimo David Ramadan wigisha iby'ubwuzuzanye bw'inzego za guverinoma muri kaminuza George Mason yo muri Leta ya Virginia mu nkengero z'umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington DC.
There's some sentiment among some the
hari bamwe mu baturage batari mu mashyaka bita independa batekereza ko inzego zahagaze bwuma. Siko byagenze se koko? Ubutegetsi se ntibwavuye mu maboko y'umwe bukajya ku wundi? Ntacyo tubaye rero.
Mwarimu Kurt Weiland yigisha ibya demokrasi n'iby'ubutegetsi bw'igihugu muri kaminuza ya Texas i Austin yemeza ko bitakorohera umuntu gusenya inkingi za demokrasi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Byashoboka
haramutse hari icyuho mu mategeko n'ikintu kidasanzwe cy'umwihariko. Iyo rero mbona ko nta na kimwe muri ibi kigaragara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mwarimu Weiland asobanura ko hari uburyo bwinshi bwo gukumira ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakwikubira ubutegetsi, birimo no kugira abakozi b'inzego z'ubutegetsi bindakemwa. Atanga urugero rwa Brad Raffensperger. Uyu nuwo mu ishyaka rimwe na Donald Trump y'abarepublikani, rero ni nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta ya Georgia. Urwego akuriye nirwo rushinzwe gutunganya amatora ku rwego rwa leta akorera. Mu 2020 Trump yamushyizeho igitutu gikomeye kugira ngo amwibire amajwi, undi arabyanga rwose aratsemba. Kuri mwarimu Kurt Weiland igikomeye cyane kurusha ibindi ni ukuntu abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeye kuri demokarasi yabo. Nicyo cya mbere gikumira k'umutegetsi uwo ari we wese yayisenya.
Urakoze Toma Kamirindi, ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: umugore gito agutatira aguseguye. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.